ni Radio Ijwi ya Amerika. Ry'Amerika ryiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriyo neza nshuti mwese namwe bakunze ibiradio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kwezi guheze imirwi ya politiki ifise ivyiyumviro bimwe iyonkoye ku mugambwe ipona uri mu nzego za leta yari yatangaje kwigiye hamwe kandi igiye no kwigira hamwe ukuntu abanywanyi umugambwe ipona iragirya rw'agasore bose bosubira hamwe. Ivyo byashitse no mu gihe umugambwe ipona uri mu nzego za leta havugwamwo umwumvikano muke hagati y'abamwe mu banywanyi babo. Uswigoro two gusubiza hamwe ariko mu nyuma bigahava byanka ntitwakozwe mu mugambwe ipona naho nyene utwigoro nk'utwo twarabaye hagati y'umugambwe Sabanya Frodebu hamwe n'umugambwe Frodebu nyakuri iragi ryandadaye umwumvikano muke mu migambwe wama wibonekeje nawo mu yindi migambwe itari mike hamwe n'amashira hamwe. Mbega ikintu coba gituma hari intambamye mu gihe cyose imigambwe igiye gusubiza hamwe n'ikihe. Mbega utwo twigoro two kuja hamwe muri iki gihe dufise ihensiguro. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kuyaga n'abatumire barimwo Zeno Nimubona arongoye umugambwe Parena Parti pour le Redressement National. Mwiriwe neza Zeno Nimubona. Muraho murakomeye. Ego me tuzo wakani turi kumwe na Jean de Dieu Mutabazi umukuru umugambwe Radebu Rassemblement des Démocrates pour le Développement au Burundi mukanya turiko turamurondera kuri telefone. Tuzoba turi kumwe kandi na Maître Poncien Ndayishimiye yigeze kuba umuvugizi wa UPRONA wari mu nzego za leta. Reka rero mwebwe muri ngaha mushira nahe Zeno Nimubona dutangwe kuri mwebwe mutubwire mwihweje ibi maze iminsi bishika mu migambwe no mirwi ya politiki itandukanye utwigoro two gusubiza hamwe turakunda kuba imfagusa. Ivyo mu biha insiguro turatswe mu migambwe wanyu uri mu migambwe mike cyane gose ika yagumye hamwe abanywanyi bayo batashwiragiye cyane ngo bagire iyindi migambwe nkuko bavuga mu Kirundi ngo nyakuri umugambwe nyakuri duga kwijamo.
Ibyo gutata mu migambwe si byavuba ibyo twabonye nko mu mugambwe badasiganikana muramba barira mutubagije ibibazo biraba iyindi migambwe mu bisanzwe biragoye kwishura biraba iyindi migambwe mugabo turavye muri rusange ugutata kwatanguye ibiganiro vy'Arusha bitanguye barirukana mu kazi ku nguvu mukasi bamuhoye ko nawe abagiriza yuko baba bariko bavugana n'ababona ko batari bakwiye kuvugana hanyuma biraduga no muri Frodebu ubwo kwankana ko mu migambwe CNDD-FDD ije ku butegetsi twarabonye inkona bayigaburira isaha isigura urwango rwari ruhari nago nyene ubwo rukaturavye ibyo twabona dushobora kuba twiyenda CNDD-FDD yahora iprona yuko ivugana bayahora Frodebu yuko ivugana na iprona nago nyine gwarivuye guruvamo intambara ibyo byagiye birabandanya ariko hanini ugasanga iyaba iyo migambwe abayitunganya bayirara inge nikora leta itarimwo ibyo ntibyobaye niko twibaza kandi mu biganiro twari twaroyemo iyarusha bari baduhanuye yuko imigambwe itosubira kujya mu bo leta injera ko hoba igisata kigejwe kigenga kirara imwe n'imigambwe ikora iyandika ifasha muri ibi mugabo leta ikavamo rero iyo leta irimwo ibyo birasika
ariko turavye ga mushe ntahe zeno nimubona turavye ibyashitse nko mu misi heze hagati ya imirwi ya iprona itavuga rumwe na leta yo itari mu nzego za leta y'u Burundi aho novuga nk'umurwi wari urongowe na professeur Ngayimpenda n'umurwi wari urongowe na professeur Nditije bari basohoye n'itangazo bavuga ko bagiye hamwe iyo migambwe yose ifite ibyiyumviro bimwe bya politiki ariko amatwi yadusumira uko kumvikana uko gusubiza hamwe ntikwabaye na gatoyi ibyo byo mubiha isiguro
niyaza ko ibyiyumviro bya politiki ari byo biri imbere gusumba ibindi kuko ibyiyumviro bya politiki sinzi aho batandukanira ntaho ndabona batandukanira ariko iyo harimo ukuboko k'ubutegetsi mu gihe ubutegetsi buzoba buguma butunganya imigambwe ibyo uzobibona hariho bazoguma bahana urutoki kurya aye akorana na leta mugabo udakorana na leta abadakorana na leta nabo kugira ngo bashwane bigaca bitumvikana
ariko ntimuriko muratubwira ko aho kuvyerekeye Ngayimpenda na Nditije leta ibifisemo uruhara
sinoni cyo bupfa kandi nabo nyine baravyanditse ko atacu bapfa none icyo kintu kibateranije kibaye igiki iga rega sindi muri bo ndiko ndibaza icyo kibateranije kibaye igiki iki leta itobifise mu ruhare
hari na makuru avuga ko muri iki gihe hari abantu benshi imigambwe myinshi eka imirwi myinshi ishaka kwishyira hamwe ko yoba yitegurira nk'amatora yo mu 2020 uko namwe niko muyibona
birashoboka kuko mu bisanzwe turavye amategeko ingene yagiye aragenda n'ingene abatavuga rumwe na leta bari bagwanije amategeko mugabo bamwe bakajya mu matora abandi bagasiba nkibaza ibyibwirizwa shingiro nibaza ko bagiye mu buryo bwo kwitegurira amatora
mwavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'urwanko rwibonekeje mu mirwi igihe nko mu mugambi w'iprona eka wacikamwo imice myinshi icyo kibazo cy'urwanko hagati y'abasangiye ibyiyumviro bya politiki mu kivuga kwi
nibaza ko ibyiyumviro bya politiki bitarimwo rwose harimwo inyungu gusumba ibyiyumviro bya politiki kuko ari ibyiyumviro bya politiki umuntu abagira ati abatuma urutoki uyundi ati ibi iye sizi ariko arakora ariko urazi ingene bakuranwa mu nzego bamwe dufate iprona ntiyigera iva mu nzego n'umunsi umwe kuva muri 1993 none wumva ibyo byiyumviro bya politiki ko hamwe hariho abari inyuma n'abari imbere n'ibihe wewe wibaza
nagira imbere y'uko duha ijambo abantu banyuri radio ijwi ry'Amerika mutubwire mwebwe ibanga ryanyu mu mugambwe pare na byagenze gute uyu mugambwe wagumye uri hamwe tuzi ko indi migambwe yose mu Burundi yagira cyane
nta buhinga burimwo ni tubona byo byayigumije bushiko na kandi nitwovuga ngo ari cyo dusumbije abandi oya turi nk'abandi mugabe ibihe bya politiki uraraba ukagira uti none by'ukuri umwe ariko ateza imbere iki agari ubundi yaba ari ibyumviro bya politiki baba babyumvikana ati ehe ndagufatire mu ngata we babira kunani ehe nge ndagufashe baba babyumvikana mwaba batabyumvikanye ibyumviro bya politiki biba bitarimo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Egide mwiriwe neza mwiriwe neza Egide muri hehe Egide
mwiriwe neza
muri hehe
ndonde Bujumbura
ya kandi kazina ninde
aro
akandi kazina
niyo ngabo
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku twigoro turiko turakorwa n'imigambwe eka cyangwa imirwi yatandukanye ariko iko iragaza kwishyira hamwe ariko tukabona ko utwo twigoro kenshi na kenshi turiko turaba ifa gusa tugaku ijambo ikibazo cy'imvira
mwazi mbone si ikibazo hanini n'intoze n'intererano
yego
kunyifato y'intoze y'abanyepolitiki hano mu ntoze mu gihugu cyacu ahanini niba kuko baje mu migambwe adafite navuga ikintu bita bizo bakurikira imigabo n'imigambi y'imigambi kuko bagenda bagiye kurondera amaronko hamwe ukunda kubona bakunda gucanamwo bashinga intuzeye mashami z'umuntu uzeye nk'umugihe yimirije amatora kuko abona atashobora kuzoja imbere mu ntuzeye mu mugambi agaca aja gushinga intuzeye ishami ryiwe rishasha ndavuga yuko ataba agomba atabakurikiza akarangamutima k'intoze k'umugambwe ahubwo abariho abagiye akurikira intoze inyungu ziwe mu gihe abonye rero zitagiye imbere aca aja mu kusambura akaja mu ntoze akaja mu wundi kuko ntibyumvikana nko mu gihugu cyacu kingana uku usanga ari imigambi yenga 23 nk'iyiwanyu muri Amerika ari izo ni miliyoni nyinshi wasanga ari intoze imigambye ibiri
murafite ikindi kibazo icyumviro cyawe mushinga ntahe zeno nimubona icyumviro cya Egide n'icyumviro yamwe mashikirije yaravuze ivyerekeye amaronko eka imigambo televiziyo mukaba namwe mwavuze ivyerekeye inyungu nagira mugira icyo muvuze kuvuga ashikirije mubibona gute
mu by'ukuri abo ndi yihenze cyane na gatonya kwanza kuko iyo aba ari ibyumviro bya politiki baba bishyira ku murongo hanyuma bati twubishyikira gute twubiteza imbere gute aruvuye aruroye imbere arusigaye inyuma bakavuga rumwe ariko hamariho abari ndani abari inyuma bati ryahaye ndakiri muri twebwe mugabo batamuha akanye mu mugambwe bica byumvikana ko atari inyungu atari politiki ari inyungu z'umuntu cyane niko umuntu iyo bibona tushobora kwiye twiyenda turiko tuvuga ibiri mu migambwe yindi atari iwacu baba batubajije n'ikibazo kigoye cyane
ariko murabibona murihweza eka murazi murakurikirana na politiki yo hafi mu Burundi murabona ibiriko birama
yego ndaguye nk'akarorero
yego
jewe uraze mu matora y'2025 Frodebu bayihora kuri kumwe na Ipron byumfashe nka se ndidfd n'aba FNL nyine babahora ko bari kumwe na Ipron mugabo ntibabahora ko ibiryo batakubakoze ari bibi babahora ko bavugana n'abanaka mu kifaransa twovuga de collabo ni iya muri iki gihugu udakoranye n'uyu ukorana nande kuko turavye kaize ku Burundi ikibazo cy'amoko kiracariho umwe arahora uwundi ngo akorana nuri na buriya bwoko undi akorana na buriya bwoko aricyo gituma twe twagira tuti mbega inyungu z'ubwoko basi tutitorera inyushu gute turetse inyungu z'abantu aho oye twokwicara tukabivugana tuti inyungu z'ubwoko zomera gutya cyange ntazihari tangi zirahari mugabo twozitorire nyishu gutya aye twese turi hamwe imbere yuko tusubira mu migambwe n'ibindi aho nibaza ko amatati yogabanuka mugabo uko tuguma tugisubiza inyuma niko biguma biyangara ukayobegwa muri politiki mu Burundi iri kwirakogwa niye kuko nta numwe ndumva ariko aravuga ati ziriwe mpangana n'ubukene cyangwa impangana n'indwara uya hangana na naka kuko nkanaka ukamenya niwe ngorane y'igihugu ariko mu migambwe mu bisanzwe ihangana n'ibihanze igihugu ndihangana n'abantu
icyo kibazo cy'ubwoko ntibari bagitoreye umuti mu masezerano ya Arusha
ntacyo batoreye umuti baravyiyumviriye nticyaheze kuko iyo gihera bari kuvuga bati aha ahubwoko buserukirwa guserukirwa none ni ukuvuga iki guserukirwa bigenzi gute kugirwa cyemeza ko buserukiye cyoba ari iki aha naho habaye ikiribwe yobamera gute aha naho twohareka umuntu akisanzura cyangwa nitwo kwisanzura uri kuraze ubu uye nk'ubu uba ariko barirukana ama ONG ngo ibibazo by'ubwoko ntiyabitoreye inyishu batavuze bati barenganire cyangwa bariko bakora nabi bumva icyo kibazo kiba kirahera
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumiriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuela mwiriwe neza egera telefone mvuge cyane mwiriwe neza Samuela muri hehe
mwiriwe nibaze ko mutwumva neza
ubu ni byiza
ndamusize umutumire hama namwe nkabara moto
yego mwiriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego akandi kazi naninde
Kwizera Imana Samuel
Kwizera Imana duka ku ijambo kibazo cy'imbiro
bakare ko ngonda banza gutanga inyerera imbere yuko mbazi mutumire
yego
avuganye abanyepolitike niba barabanza batahure yuko imbere yo ku yo kwitwa umunyepolitike cyangwa yo kubyumvira bitandukanye n'ibyundi yuko afite ikintu bose twese duhurira ko baba abanyepolitike n'abandi bose bakora ibintu ubundi buzi bitandukanye twese tukabarundi bakatumenya ati turabarundi ko ariwo mugambwe wa mbere bavuga twese duhuta ko umugambwe wa mbere dufite ari Burundi turabarundi icyo nibamara kukimenya nibaza ubwo budumbi igihumbi buri mu migambwe uzawumva perezida yakuwe n'icyegera cyiwe icyegera kika perezida mukacasesa biro diregitwari ko ibyo bintu bizogirana ibyo bintu bizohera kiyasigaye cyane nko ku ntwari imwe y'umugambwe iprona kuva itsinze amatora mu 32 gushika mu 94 haca haza imigambwe nyinshi amaprodebu ikakibonera gutsinda amatora nayo igatsinda amatora hanyuma ubwo yagashyize imbere inshungu ya demokarasi ntamare na kabiri mu minsi ikarenga icyana mu gukaca bamukandagura nibaza ko abo bose batari biyikinze ngo ni prodebu nyakubiri nawe ngo ni abanyaprodebu ko bose numva ko nta muntu umwe arimo aragendera ibyo aragenda atari yarasubiye ahubwo bavuga ko usanga baharanira n'ubu zaba bakavugukije n'abaperezida n'umbwe yatoza azo ibiganiro kanaka cyangwa azo ibintu kanaka nibyo guteruka nibyo ndahinga kanaka ndoroza cyane si ni twarundi kabakandida ni nkaje aho bitaba kandida bakaterukira mu ngaza bitandukanye bashaka cyangwa cyo gihugu kumanuka ati mu Rwanda bazingira cyane cyane mugani batangura biyumvira ati mbega uyu muntu kwa mushini imbere ko sinzi nka desidaza ntabura neza igituma umwe nk'umuntu nka pesa w'umugambo itabanaka ashobora kuca yose ko ari batuba kwariwe shobora kuba afite ijambo cya nyuma akazo caba umukambwe w'umukambwe kuko ashobora gutanga ari perezida w'umukambwe mukambwe adafite ibyiyumviro navuga na n'igihagararo gikwiye tuma
ndumva
ngiragete gusa ngo gutanga hari uyundi muntu mu mukambwe wanagomba ta kibazo gikwiye afite mu mukambwe mukambwe afite undi n'ijambo kandi abanyagihugu bemera rero nk'icya mbere cyoco ikibazo nagira ndamubaze uwo mutumire
yego
twari twumvishije mu kwezi guheze yuko bitaba abarya frodebu nyakuri ko biyunze na sawanya frodebu kandi icyo cyacyongera barungira amakungu ko bavuze nimbere basubiye ku mugambwe wa satarari ariko kuri akere kabiri
murakoze Samuela reka mushenahe zeno nimubona mu gihe cyo muvuze kuri ibyo bibazo bibiri ashikirije ikana ku cyumviro ashikirije avuga ati ibyo izongorane zose nzohaba mu gihe abanyamigambwe bo bashira Burundi imbere n'abarundi
yewe ku bwanje kandi ni ku bw'umugambwe nibogora Burundi parena kugira ngo indyane zihere mu migambwe hariho amategeko atuma ateranya abanyamigambwe kuko kwigungira ko bibuze iyaba ntabirya by'amatora cy'abashinga amateka iyaba hatari liste bloke abanyamigambwe baba bashyira hamwe babumvikana umwe wese akajya kwitoza yakoze ntagire nitwaze umugambwe gusa atacyo yakoze aho oye ayo mategeko yotatura abantu umuntu akajya gutorwa ku gatwe kiwe ibyo yitoje mu mugambwe akaba akajya gutorwa ku gatwe kiwe n'abanyagihugu bakazumubaza icyo yakoze muko amugurije asubiye kujya kwiyamamaza ubugira kabiri aho indyane zogabanuka cyane n'inyungu zaba bateranya nizosubira kuboneka ko nirurunga hafatira nicyo gica gitanga inyishu cy'icyagiza ati wo kwiyumvamwa ko ari abarundi aho oye umwe wese yoca amenya ikibazo bigiye guhangana gusumba ibindi ibyo nabyo ibibazo baba bahangana biba biraba Burundi ibiba biraba inyungu ziwe ku gatwe kiwe nibaza ko aho noba ndamwishuye
yego
sinzi ko yoba anyutswe
nibaza ko wanyuzwe n'inyishu mumuhaye reka duhe n'ijambo kandi ubundi mushya ntayari ngaha Daniela arongoye mugambwe hanaka miriwe neza Daniela
mahoro neza
mahoro neza mutubwire irindi zina ninde akandi kazina kirundi
ni Manirakiza
Manirakiza murongoye mugambwe uyu
hanaka numero ya Murambwe
hanaka
ego munara y'amurambye
twibutse icora nake bivuga
ni Rassemblement National pour le Changement
nake Rassemblement National pour le Changement nkuvuga ikoraniro ry'umugambo ikoraniro ry'abahanira ihinduka ari rya politique
ego ni ihunde ryo nabyo bizivinduka mu Burundi
ego me murafise ikibazo murafise cyumviro mu
cyumvira ko mbere tuki hanahane ko ibyumvira nabo bagenzi nabo batumire
yego
ejo mbona yuko imigambo yacu kumbura yagira atatana kubera inyungu usanga bamwe babona ha mugasanga tugerageza kwiyunga mu gihe zegereje amatora ukati usanga umenge tugikora turaga inyungu twibitunga kugira turonke inyungu y'amatora yimirije mugabo byikundiye kuraba atari byiyumviro biba bidutuma twiyunga ni nacyo gituma iyo amatora heze usanga kumbure za nyungu iyo zitabonetse usanga turiko turatatana rero zibaza yuko iyo twaba twabikora nk'ubu amatora heze tukaba tubikora ubwo nyene gusa bituma byotuma imigambo yacu ijya ku kizi neza twiyunga by'ukuri ko byo bayifatiye ku byiyumviro nko muri tubona bigatuma bashimikira kuyunga kubera ibyiyumviro byanjye byagwa agatsere ama muri prodevo cyane hanaka cyane la devu cyane prodevo nyakuri ugasanga twiyunze tushirikiye kuziriro bya ndadayimetiyo mugabo tuguma twiyunga kubera amatora geze zanga turaba cyane twibaza inyungu kubera amatora demirize muri amatora demirize ntabaye cyane tutazibona ugasanga turasiye gutatana turasiye gutambuka uko
Mwushena nimona chimvira cha Daniele Mani lakiza kufiteke kukuda shora kusubiza hamwe kumigamwe mwukivuga kui
Nicha kiwazo kigumari chaki hindi nukubwa kui nyungu zumu ndu zile ingira nyungu zumu gamwe chani nyungu zumu gamwe ndiziwa ziri zito mwene za kuhurio uro imbire vazimishu wewe uro imbire araba ibimuraba ibitamuraba akaraba hirya gomba tanga nakarorero ki ngo mugambi wa badasigana iprona abadasigana iprona muri 93 bara bakenye barabomura babashira ku masisi none aho babereye mu nzego ntibarigera babona ko icyo kiganiro icyo kibazo kiganira kigahera burundu ohera imyaka n'iyi bari bama mu nzego ntibagiye nukuvuga ko ingorane z'igihugu sizo ziba ziriyo harari inyungu z'abantu gusumba izo rero izo nyungu z'imigambi nukuvuga ko bitazwi bitwirwa imigambi mugabo mu mugambi babonamwo umwumwe wese inyungu ziwe niko ndabibona
igome icyo kibazo cy'inyungu turakigaruka ko turabe ukuntu eka mu byimviro canke batwumviza batanga ibyimviro by'ukuntu cyo torego umuti ko ndumva ko ari cyo hamwe se mu garuka ko ariko mu kurindira turafite umuntu wa radio ijwi rya America Vincent niriwe neza niriwe neza muri hega Vincent
ya
muri hehe
ndende cyombera mu rwenda
ya irindi zira ninde
Habonimana
pe. Habonimana?
Yego.
Duga ku ijambo kibazo cy'imviro.
Yego, cyo ari ni gomba gushyira icyimviro batiye kuri icyo cyago mu atezi no mu
Yego.
Dame na Andreho ibituma ibyo bose banke ni yumvira ibituma abantu bakunda gutaka na imigambo kandi ari yasanze. Dere kana no bwikino ku itafe brese zaba mu nabandi muri imigambo. Kubera bobo hari aba twebwe ifo twafitse abantu imigambi bakwiye kuba bakwiye kubara abantu bagiye baharanira ineza y'igihugu atakindi kintu kigiye kibajyanye ariko rero ikibazo gikunda gusa kiba rero nkata gituma badasubirana nyine guhuza niyo abacagenda barura ikino kwita nk'agakati bagiye gusurayo nubwo agakati iyo katabonetse uko bari babiteguye ubu nsanga rero hakihaba ibyo byago by'uko ese duke nyine niyo baba bafite cyo tubagora rero gusangira hano babandi nabaye bazi bahiga byinshi rwose nacyo bagora ko bigumya bagaca bahemuka cyo mu dogo hemuka rero nako mvuga imigambo ifite icyumviro cyo gusubiza hamwe hari cyo rero bacu bahurira nabyo uno munsi twa dufite hari umugambi uba uri ku butegetsi uwo mugambi urawuhimbara cyane ibonye abandi bwari kumwe basinatse ingufu ariko batatana bashagenda rero kuma baraba kumbire imwe gice gusinze uwundi n'ikintu bwita bambu barire bakarondera ese bajya kumuha kugira ngo aje kuba favoriza agume nyogoni abafashije uruganda ko kubitize ngubu ko byaba bijya hamwe amwe gace bibona ko bashyira hamwe ese tukina uno munsi n'abagize ngo bagira bajye hamwe ngisanga uwo mugambo uri ku butegetsi nawo ushyira kuba bahandi hamwe hari abantu nyine ngo bari Cedre ngo bashirondera ibyo ubahembeze cyangwa ubaha hantu basiba ikintu bizimira ahandi basibagira kandi kuri ihombero ryo kugeza kuri kera barayaho uno munsi ibyo umuntu amatora ageze ibyo ntakikiye amatora atashyira kuba umuntu ashanje ngira ngo
mu gihe umugambwe uri ku butegetsi nawo ufite ivyo bibazo biba byagenze gute
ibyo bibazo nabyo nyine biba byatse hahandi nyene y'uko hariho abantu bafite ibintu bagiye bajyanye atari inyungu z'igihugu inyungu zabo nabo ni rero muri bo ntidusanga duko hajya kubamwo abona bimwe bari bagiye kurondera bitabonetse ati reka duce aharyanye turazi ko twere nka rwacu atanu adakwiye ujanye afata kubitera niko ndabumba
ego Daniel Manirakiza icyumviro cha Rensa Habonimana kuri izo ngorane zo migambwe n'utwigoro twa yo two gusubira hamwe mu kivuga kwi
ego nkuko bivuze nyene kumbure ni byo kandi birumvikana kame mugabo ico baye ciza nuko umwe wese yorengeye inyungu akarengera ibyo byose umuntu yo yashira imbere mugabo tugashira umuntu tukiyumvira gukira neza imbere hamwe no gukorera ku byumviro by'uba yaratumye demokarasi cyanke kuyikukira kugira ngo ineza y'abanyagihugu z'imbere hamwe atari neza yaba y'umunyepolitiki cyangwa y'abanyepolitiki
Mushiganahe zino nimona twavuze ikibazo mwavuze ikibazo cyo guteranya habari ahurikiye mugambwe cyo bagikorwa ni ari leta canke izindi nzego ariko habonetse nkuko abashinganahe bariko bavuga bashikirije bati reka bashire abanyapolitiki bose bashire ubwa mbere na mbere ineza y'igihugu imbere aho ntiboshobora kwima amatwi abantu bose babashaka kubateranya
Inyungu z'abantu ntizibura mugabo nabivuze kuva ntangura hamwe leta yobivamo ku byerekeye kuringaniza imigambwe kurangiza imigambwe bikarabwa n'irindi shyirahamwe ryigenga n'ukubayagisha n'ukumvikana naho uba amatasi byoca bitorerwa inyishu n'ingoga ariko mu gihe harimo leta biragoye kuko hari aho usanga ibateranya ku mvu zayo cyane sinovuga ko ibateranya sinobyemeza neza ariko ata nyungu babikuramo bifatiye kuri leta bobireka
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gilbert mwiriwe neza
mwiriwe
muri higa Gilbert
sa
muri hehe
muri komine rutoga intara ya Bururi
yego izina ry'ikirundi ninde
niho imbere
murafite ikibazo murafite icyumviro
nererano amaje kujyanye n'imigambwe imigambwe mu Burundi ni myinshi cyane ariko ugiye kuraba umugambwe ufise inguvu n'umwe gusa wonyine cyo rero mbona boja hamwe bakagira urunani kugira bagire ingufu hama amatora aheze warunani rukagumaho ntibatse barusambura byo nibaza aho ko bogira icyo bashitse ko yaho umugambo umwe wo kujyana mu matora ntacyo mbona batoshika ko
murakoze
nerano yanjye niyo
murakoze Gilbert ndeka nimubona
ndabasabe
yego
ndikano si ntasho muzore mu telefonaje mbamutabi wacu
yego turafite ikiganiro cyo kuramutsa inshuti n'abagenzi tuzo kirengana ku munsi wa gatandatu so gutira kamo tubandika nimero zawe so gutira kamo
murakoze
mushikanahe zeno nimubona icyumviro cya Gilbert niho uri imbere tuga kujyamo kugira imigambi kugira urunani
imigambi yojya hamwe
yego
ariko biragoye ngene bigoye amatora burya si bijya byo kujya mu isanduku ngo ntoye naka burya amategeko agenga amatora uhereye ku ibwirizwa shingiro n'ibwirizwa rigenga amatora nyezina iyo batabyumvikana ko kandi iyo bije binatebye cyane biratuma n'izo nani zitahaba n'inyungu zitaheza ngo zegerane baravye ayo mategeko agenga amatora nk'ubu iyaba barabiganiriye hari ibiganiro twarabivuze kenshi ibiganiro byari byabaye mu 2013 zari gushira amatora ya 2015 umuntu yabyononye yaratugiriye nabi cyane kuko byari ibiganiro byiza byari bigeze heza nubu ibibazo byarimo nibyo bikiriho udewe kubwanje ndavyinge ne amatora yagiye aragenda kuva abaye mu Burundi nohanura leta yuko yo ringaniza ivyo biganiro afashijwe n'abazanye amasezerano y'i Arusha kugira ngo ntidusubire inyuma kuko amatora yamyamira nabi agasubiza inyuma igihugu imyaka myinshi twoba dufashije igihugu hamwe amatora yoba ibyo biganiro byaheze kuko bitabaye umwe wese agenda agira ngo ndakomeye wundi ndakomeye ndakomeye mugabo nta ukomere ubundi adakomeye iyo ukomeye wenyine abandi ubacunyije nacyo bimaze
ibiganiro byoshimikira kuki
kumvikana kuri izo nzizo ayo mategeko abiri agenga amatora ni ukuvuga ibwirizwa shingiro nirigenga amatora nyezi
hari n'ikibazo cashikirijwe kivuga ko igituma no mu migambwe itandukanye haba indyane ari uko ibintu basabikanya ari bike cyane gose umuntu yihweje nk'umugambwe iprona murazi ko haba hariho kenshi na kenshi umushikiranganji wa mbere abasigaye bakamukura vice president bakagenda gutyo byarashite cyane gose icyo kibazo cyo bari kibazo gihambaye
kirahambaye kuko twari twaravuze ko kurya ahaja bizoteranya atacyo bizomarira igihugu kandi nacyo byabimariye uwombwira ati baramaze iki yokimbarira ingene ujya mushikiranganji wa mbere cyangwa ibyegera by'umukuru w'igihugu byama byasambuye umugambwe iprona kuko tubona ariwo ujyamwo ikana n'uri ku butegetsi bitawusize inyuma kuko abawuvuyemwo nibake babaye abadisitirizi ni ukuvuga ko bijya bibanza biteranya rero turazi ingene bisambura imigambwe bigasana ataco bimariye igihugu yoba mu byo twoganira kugira ngo igihugu kiyatorera kabiri basangira bike kubera bose bihuta kuraba ingene kugatwe kabo bomeregwa neza mugabo ingene bogwiza akazi mu gihugu ugasanga babirazibaragishinga nicyo gituma usanga abasanga ibusarama bita nibisu ariko igihugu cy'u Burundi ni igihugu kikiri kibisi nta gutera imbere niho hanini gusumba icyo kimwe n'ibihugu bya Burayi usanga byarateye imbere ku buryo gisaganirizo bajya imbere ubumenga biragoye twe turi inyuma ku buryo iyo tujya hari hanini rwose hari aba Abarundi bose ariko urazi ingene amatora agenda n'imibwirizwa shingiro n'imico
abona ko tudatera imbere. Daniel Manirakiza ikibazo cyashikejwe na Gilbert ni hano imbere yavuga ati burya mu Burundi umugambwe ukomeye n'umwe kugira rero icyo kibazo gihere ni uko iyindi migambwe yoja hamwe ikagira urunani kaje amatora icyo cyumviro mu kanya gatoya cyane.
Murakoze cyane Ansete ndashimiye Gilbert nshavuze kandi icyo kibazo cyagihuriza ko cyane umugambwe usanga ukomeye mu Burundi n'umwe urumva ikintu cyose gimukutisha ariko mbanze mpere kuri ubwe kuraba yimiga mukuru yagira tatana urabona ko yavuye ku bantu batatu gusa urabona hariho bamwe bavuga bati twe ubwe twakurikira ibyumviro bya Rwagasore urabona ko haci havamo yiprona imwe n'ubutegetsi n'ibitemewe urabona ko havuye nk'umugango witwa Frodeu ugasanga bavuga ngo Frodeu muzengira bijya ndadaye hamwe na Ranaki hamwe na Radeu n'uwa Ngozi Bwana ubise umva rero cyo urabane yavuye kuri FNL kugenya aho tureni hakavamo imigambi 5 yose uvuga yuko aba bose batatu batarafite ibyumviro byiza ariko ubona ko havuye imigambi 15 cyangwa 20 ni ukuvuga yuko ubugere bikenewe yuko abandi tujya hamwe tuyumvira tuti mbega aba bagabo batatu bo mu Burundi aba bavuka mu Burundi indyamuno zo mu Burundi zari zifite ibyumviro ibiyihe tukaraba ibyinziro bya Rwagasore tukaraba n'ibya Gahutureme tukaraba n'ibya Ndadaye tukabihuza twihuje rero hakaza mu Burundi tukakora ikintu kimwe tutarazi n'ubwo bwacu muka turazi ibyo bisunga ibyo bashaka hamara akabazo umugenzi wanyu tugeze no yagarutse kati tukivanga mu migambwe burya natwe mu migambwe y'iwacu ni kuraba neza ko natwe bitatuvako nibyo harashaka kuba ufatira hirya ari mugabo no mu banywanyi wacu cyangwa muri twebwe ya tumukuru kuraba neza ko bitatuva ko natwege kuko urwo usambura urugo cyangwa ubusambura urugo wagukiza gahoro usanzwe twiyunze neza ntacyo buza yuko ibikorwa tubikora neza kandi tukaje mu matora neza. Urumva na Martin Kachengera avuze ati mutemeye kubana nk'abavukana muzosa mwese nk'imihindi. None rero twebwe barundi twosa nk'imihindi ahubwo twikwiga kwibanaho neza mu mahoro n'umutekano, tugakina politike turi hamwe, tugashyira ibyiyumviro hamwe, kandi cyo mbizeye neza ko cyokunda abarundi bakaronka icyo bashaka bagatwarwa neza, ubutunzi bukagaruka bigenderanye igasubira ikamera neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na David mwiriwe neza.
Mwiriwe
muri hehe David?
Ego ndabumva.
Muri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda kandi kazina ninde?
Gabiro.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro, turiko tuvuga cyane cyane ku migambwe ye mu Burundi ikakumirwi imigambwe iyo nkwe ku yindi ikaba afite nk'ivyumviro bimwe vya politike, ariko kenshi na kenshi utwigoro two iyo migambwe two kuja hamwe tukaba imfagusa. Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Nago sabaro kere da nago ndi kumva neza.
Turiko tuvuga ku kibazo cy'indyane mu migambwe.
Nawe ikirundi nago ndiko cyumva neza ko nge numva ikinyarwanda cyane kurusha ndikumva muvuga ariko sinusobanukirwe neza.
Rika rero tuzogutuma ko hanyuma. Sibyo?
Esa murakoze.
Urakoze. Rika duhe ijambo Frederica. Frederic mwiriwe neza?
Wiye ndabumva.
Yego muri hega Frederic?
Bo ndi mu Rwanda ahantu hitwa Inyabihu mu Kadahenda. Murenge wa Karagonyi ni
yego
ntare y'uburengera zuba.
Tubwire irindi zina ryawe.
Nitwa Aisha Kie Emile Frederike.
Aisha Kie Emile Frederike, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Bo na komeje kubakurikira cyane.
Yego
uko biri kose igihugu cy'u Burundi ni igihugu kibanye, ni igihugu gituturanye, ariko bicaye bakareba uko hano iwacu mu Rwanda migambwe yagiye ifatanya cyangwa se amashaka yagiye afatanya agashyira hamwe. Ni ukuri Burundi nabwo burebeye hamwe, burebeye ako urwo rugero u Rwanda rwafashe nabwo rwatera imbere. Murabona nk'umuryango FPR wagerageje kwifatanya n'andi mashaka za APR na za Green Party bashyira hamwe mu gisata cy'abashinga amateka. Ubona harimo abapartiza babo bayo mashaka. Bityo rero n'u Burundi nabwo izo za iprona zigiye zishyira hamwe n'andi mashaka ari ku butegetsi, ni ukuri pe igihugu gishobora gutera imbere. Ahubwo njye nibaza nk'umuturanyi wanyu, nk'umuturanyi w'u Burundi, habuze iki kugira ngo iyo migambi ije hamwe? Ese byashoboka yuko ariko akuntu umugani abasangi ubusa bitana ibisambo, umwe ashaka kwikururira ashyirana ku ruhande avuga ati njyewe ningira gutya ngafata ubutegetsi nzayobora njyenyine? Kuki batumva yuko bashyira hamwe kugira bahurize hamwe none igihugu cyabo gitera imbere? Gutera imbere ku Burundi nuko iyo migambi ishobora kuzishyira hamwe, naho ni mu gihe umugambi umwe guru kwawo undi gukaba kwawo bivuga yuko no gutera imbere ntibishoboka.
Iyo
bavuze ngo bamwe tuzakurikira nkuru nziza, abandi dukurikira Rwagasore, abandi dukurikira Bahinde, reka da nibashyire hamwe bubake igihugu cyabo. Igihugu cyabo kiri mu maboko yabo, iterambere ry'igihugu kiri mu maboko yabo. Abaturage b'i Burundi bumve yuko gutera imbere ari bo bireba, ntabwo bireba amahanga, ntabwo bireba u Rwanda, ntabwo bireba Kenya, ntabwo bireba Tanzania, ahubwo birareba u Burundi nyirizina. Bafatanye bashyire hamwe, nibaza nk'umuturanyi wabo, nibaza kuko burya iyo urugo rw'umuturanyi wawe rwahiye burya urwawe nirwo ruba rukotetera gushya narwo.
Yego, ikibazo cyo kwiyunga. Murakoze Frederic Ashakiye. Ikibazo cyo kuja hamwe kwiyunga ni ikibazo namwe Zeno nimona mwanyu mushikiriza, ariko na shakanda ba jambo umugira ico muvuze kushikijwe na Ashakiye Frederic.
Ari cyo kwiyunga ni jewe ndabona bitarashobora kujya mu nzira kuko mu Burundi ntibararondera guhangana n'ibibazo, barondera guhangana n'abantu. Aho rero guhangana n'abantu ni ukuvuga ko ushyiramo inyungu zawe, nibyo mbona ubu. Hanyuma uko gukumirana mu kuraba amategeko abagenga bituma inyungu ziyoberana, n'ibyo byo kujya hamwe bidashoboka mu gihe amategeko adatumuye neza hakiri kare ngo abantu bayabone. Hajya mu kuzana amategeko atevye, urasanga bashyizemo inzitizi bituma n'ibyo muvuga bidakunda.
Egome namwe Daniel Mani yakiza ku chimviro n'impanuro zatanzwe na Frederic Aishaki.
Frederic Aishaki yavuze neza, yavuze ati ikibazo biraba Uburundi, kananje nongere ko yuko biraba Uburundi n'Abarundi, kuko Uburundi ubigizwe n'Abarundi kandi bibazo byo ku Burundi. Iyo umuntu rero amaze kubona yuko ibibazo ari by'Abarundi kandi bibazo byo ku Burundi, umurundi wese rero yarakwiye kuyumvira ati reka nuko iki mu busanzwe ibintu bitunanira twegeranye politike n'inyungu zacu. Jewe nshoboye kuvugana na Zeno, nshavugana na Zeno mugabo twavuga ati Zeno tuje hamwe, tubanza kurabaho Zeno avuka, hama no kurabaho Daniel avuka. Ndege muri n'amatora 2020 hagati ya Daniel na Zeno nindazoje imbere ku rutonde, tugatangura gufite kitararo tutangura gufite cyo turaronka, bigacye bituma rero jewe nshiramo akagozi nazo nagashashiramo akagozi. Iyo bitishe akagozi rero je narabura na Daniel arabura. None rero urumva hariho uba kamiye mu cyoze, hariho uba utari uyongukiramo. Nkuko umuntu anavuga ati umugani uvuga umugani w'abarundi bati ingwano y'ibihori iryohera ibisika. Mu busanzwe iyo tuko turisambura hariho abanezerwa, nacyo nagituma rero imbere yo kuraba inyungu ya Zeno cyangwa inyungu ya Daniel, hari hakwiye kubanza kuraba inyungu y'igihugu n'inyungu y'Abarundi. Nitwashika ngaho tukabanza kubagira inyungu z'iwacu, izotuma haboneka inyungu z'Abarundi n'inyungu z'igihugu. Naho nogeza kuko ibyo tubirengeye byose amahoro atacaboneka mu Burundi.
Reka tusubire tubibutse ko muri kumurabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Fabien mwiyo neza. Fabien mwatwumva?
Yego ndabumva.
Daba aho uja kugira ngo ntiyabe induru cyane gose, mushikirize ikibazo icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ngorane z'imirwi imigambwe, kugira ngo mutugore twa two gusubiza hamwe duba ku ijambo kibazo.
Yego rega ndabahamagara rameze neza sikirize.
Yego. Duga ku ijambo.
Yego. Mu bisanzwe icyo kibazo mu Burundi kimaze igihe kitari gito, ariko rero ingorane nk'iri abantu imigambwe urabona yagiye isambuka cyangwa icyamwe ibice bivanye n'inyungu zishanye ziriya za bamwe n'abariya. Byumvikana rero mu gihe umwe wese afite inyungu ziwe zihagushikako, haracyari intambamyi idasanzwe kugira icyo kibazo kive mu nzira. Kandi rero byongeye ibi kugira bibe, ndavuga leta cyangwa guverinema usanga kenshi iba ifisemo uruhara kugira ngo imigambwe ishobore gusambuka ibemo amashami uko nakuriya. Rero mu gihe iyo leta yabigizemo uruhara ikiriho ikiri en place, biragoye kugira ngo aba bantu basubire kujya hamwe bahuze. Rero nagira nse mbaza umutumire nubwo nta natanguye ikiganiro hagati gisa n'ikiriko kiragera mu musozo, ntashoboye gukurikirana nyinshi z'ibibazo biba yatanze cyanke iyo bayishyuye ku byo babagije. Nagomba mbaze none ko rimeze uku icyizere cyoba kiriho ko bizohava birangira aba n'abariya bashoboye kujya hamwe kugira inyungu bahora baharanira bwa mbere bose bashobore kudicikako icyo nicyo kibazo cyanje nashaka mbaze umutumire. Murakoze
Fabien. Mushyanahe Daniel Manirakiza mwagize gushikiriza icyumviro kivuga kiti eka utema urwiwe umutiza umuhoro. Fabien yaravuze ko kenshi na kenshi leta ariyo yoba ifite uruhara, ariko nashaka mugire icyo muvuze kuri icyo cyumviro ciwe, hanyuma muce mugira icyo mwishyuye kubyerekeye icyizero. Duga ku jambo.
Murakoze cyane. Jewe Fabien icyo yavuze nacyo mbizi, kandi benshi barakivuga mu Burundi cyane bakacitwaza. Mugabo je nagira mvuga yuko iki kibazo bavuga yuko ari leta ituma isambura imigambi, nagomba natwe twisubire ko rega twebwe muri mu migambi yacu turafite mu demokarasi. Rega mu migambi yacu nta gukandamiza abanwanyi. Rega mu migambi yacu ingingo twebwe indongozi dufashe twazumvikanye ko n'abanwanyi. Rega mu migambi yacu nta muntu abo dukorana mugasanga tubashira ko amategeko aremereye. Naho rero umuntu abanze yitabure mu mugambi abarimwo, kuko ntawe bigisha ukuri yuko nimba umuganga abanyafurode bora asambutse ko yoba ari leta yabigiye mujyana ku ijana. Mbega nta kandi nta tundi tubazo twabaye umuganga abanyafurode, nta tundi tubazo twabaye umuganga wo badasigana yitona, nta tundi tubazo twabaye mu muganga Yesu Mwere washinzwe na Gahutureme. Sino horonoshe nishyura ntakekeranya yuko ibyo bibazo byarimwe mu mugambi. Sinemeza kandi simpakana yuko ubuzima yoba yarasizemo uruhara. Mugabo hoba hariho abantu baba babi bashavuye baba barayituye batitunganirize. Undi muntu naho agira icyakoze yogera ku kindi. Tubanze rero turabe iwacu, ingora zishobora kuba zavuye mu miryango y'iwacu cyangwa mu burongozi bw'iwacu. Leadership n'ubundi yasubira kuri leadership, uburongozi butwaye gute imigambi. Ariho nagomba nce cyo yabajije ati mbega hari icyizere, hari icyizere nyine. Muri iyo minsi yaheze twarabonye umuntu abavuye kuri Gahutureme, bamwe batangura kuyegeranya naho bitageze n'ibyina kujyana mugabo. Nizere ko bigobana kuko ibintu n'ibindi bikorwa umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ibintu bigumaho bibandanye. Hama narabonye n'ikindi cyandiko cyaturikiye kuri za WhatsApp no kuri Facebook, ikintu cy'uko y'iporona yemewe n'ubutegetsi n'ikimwe n'iporona bibiri yo kwandikije n'iyabanganye intende yuko bagiye ihamwa. Nicyo n'ikintu umuntu yoshima. Hanyuma mwarumvise ko hari icyizere kiriho cyane kugerageza kwiyunga hagati y'abavuye kuri Ndadaye. Iki niki nacyo ni icyizere yuko abasenga bosenga, hanyuma hama abanyepolitike nabo bari hejuru bakadufasha cyane tukabikora kugira ngo dushobore kwiyunga. Ahari nagomba nsabe neza yuko naho abo hejuru batoshoka babyumva, abo umuntu abatwege twoba tubavugana, kuko umuntu ari imigambi cumi ugasanga bari kora bivugana. Ikibyo naragitanguye mu ntara ndimo tuko turavugana hanyuma twose ni tujijyana hejuru abaturongoye mu ntara y'Union Nationale mugabo kandi ndazi ko cyo kiba kiza batocana ama tubanda ngiduhanura turongoye hejuru.
Mushana zino nimona icyumviro cyashikirijwe na Fabien Amusa hanini nabagishikirije imbere, ariko nashaka mugihe cyo muvuze ku kibazo yabajije cyerekeye akizero kari he.
Ni byiza kwizera kandi kwihebura nibyo bibi. Mugabo jewe ndaje ingene icyumvire cy'uko imigambwe itosubira gutwagwa na ministere z'irindiriye yo twaba n'ishyirahamwe twari twabiganiriye. Mugabo mu mategeko ukabona ntibabizanye imbere, mbona yuko intambamyi izobandanya ziriho icyo kuko ntawe zari konone yuko imigambwe iva muri mineneri ikatwagwa n'ishyirahamwe ryigenga ntawe zari konone. Ariko ni kubera iki icyo twari twacyumvikanye kitagarutse mu mateka y'igihugu? Nibyo bigira iki cyo gituma ngira ndi abizera sinubabuza kwizeye.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Amos. Miriwe neza Amos.
Ndageze miriwe.
Miriwe neza. Irinzi zina ninde?
Ntegimpaye Amos.
Yego
murafite. Kanke se engineer Amos Ntegimpaye.
Ntegimpaye murafite ikibazo.
Yego.
Murafite icyumviro?
Yego ubwa mbere hoho nagomba mubanze mu ndamukirize abatumire mwadutumiriye.
Eh barakumva duga ku ijambo.
Hanyuma iyo turiko turaraba nka twebwe ugwarukana cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abanyepolitike keshi baranka kutubwiza ukuri kuba kuri mu gihugu baranka kukutubwira neza na cyane cyane iyo hegereje nk'ibihe by'amatora ugasanga bo nyene nibo bariko baraja imbere mu ntonde bakiyo bagiza ko nakugwaruka ari twe turi benshi mu gihugu cy'u Burundi bivuze mu gihugu cy'u Burundi kuko nihomba cyanke sereka mvuge muri Afrika ukacu sanga nta na kimwe bariko baratubwiza ukuri bose usanga baharanira inyungu zabo hanyuma ariko iyo twebwe ugwaruka turiko turabiraba tubirabisha n'amaso yacu tukabona neza ko bariko baraduhenda batubwira ngo kora kunuku nuku 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 ngo muzoronke inyungu zimizi n'izi mugaba bamara kuhashika ntibadutunganiriza ubukene bukaguma bwiyongera mu gihugu ariko bo ugasanga bariko baridugiriza ama etage amazu meza meza imiryango yabo bariko barayirungika mu mahanga kwiga ariko kugira bibuke gukorera wa munyagihugu yahabashira ntibabishikeko nagomba mumbariza abo batumire ko bariko baravuga na cyane cyane nagerageje kumviriza abantu bagiye barashikiriza ibyiyumviro bavuga ngo leta ngo yoba ifise ngo nguruhara ngo mu isambugwa ry'imigambi none se leta yoshobora kuza gusambura umugambi mbwe gute kandi bene ahubwo leta ijya hagati y'abantu
ndabona kandi kagiye ndabona kandi kagiye sozera n'ingoga amasegonda 20
na cyane cyane nagomba kuvuga ko abantu bariko baravuga ko leta ari yisambura imigambwe ahubwo bariko barihenda cyane leta si yisambura imigambwe ahubwo ija hagati y'imigambwe yatase hanyuma ikabumvikanisha kuko n'ababa barongoye iyo
migambwe sabana reka duhe ijambo umushyirana heze no nimonagira icyo avuze cyane cyane ku byerekeye ika ukuntu urwaruka rutize abanyapolitike bavuga ko urwaruka eka abanyapolitike bo bashuka urwaruka duga ku ijambo mushyanahizero nico kibazo nyene ashikije hanyuma mukanya gato umunota umwe
ngenge nizo dotori nyishu bya bizurwaruka bya bizabakenyezi bya bizabandi nuko rujya rutonde gukaye gusambuka umwe mu wese akitoza izo byose bica bihera
nawe mushyanahe nawe mushyanahe mugire ico muvuze Daniela manirakiza mugire ico muvuze ku byerekeye
ashikirwe ngire amose yaravuze n'ishyo mu mwana muto kandi abona uraheze
uraheze
ku cyereke rwaruka yuko batizeye mbona nyo bugere ko umunyapolitike mubi agutekesha inkono y'ikibi ihiye neza akayitirira ihiye nabi akayikogereka ku mutwe rero ugaruka nago duca kenge turabe ibyo muri bana nyo politike ninde muntu tubona iyo tuje imbere adashobora kurondera inyungu ziwe cyangwa adashobora kutubyara kujyana urwaruka mu nari rero n'ahacu kuraba mu migambi hacu y'umunyapolitike bahari tucagure neza ibyo byose tuzatwitoye amazo tuza kudukoresha nabi
mushyanahize no nimubona akajambo ka nyuma akajambo eka impanuro ku banyapolitiki bose murabona ko umugambwe wanyu wagumye uri hamwe mukanya gato
akajambo ni uko ibiganiro vyugaruka tukajya mu matora mu bintu byumvikanye ndabajya mu ihiganwa batumvikanye amategeko y'urukino babahenda nta kindi kandi nagomba gusaba leta yuko yukubitaza mu gatima mbembero agasubiza amaso inyuma karangira amatora yagiye aragenda ayagiye ari abatumvikanye yabyaye ibihumye mu gihugu rero ibyo twosaba ko bitugaruka ko ariyo kado yuha igihugu mu kugira amateka amatora yumvikanywe ko nabo
mushyanahize no nimubona ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire eka abashyanahize twari twatumiye abandi ni telefone zawe zagumye zigorana
mwebwe bari barababujije kuvugira mu Burundi none raba muriko muradukwegera ibyo murwa
akagira ikibazo oya itangazo basohoye ntibibuza ko tuvugana n'abanyagihugu abarundi basanzwe babuza ko tuvugana n'abamenyesha makuru turagushimiye nawe Daniel Manirakiza ku byiyumviro mwashikirije muri iki kiganiro turashimiye Engineer McLean na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya iki kiganiro turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika.